ni radio y'ijwi ry'America ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Nongeye kubasuhuza muri kumwe na Venuste Nshimiyimana mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 1922. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Perezida wa Kenya William Ruto ari mu ruzinduko rw'umunsi umwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo, aho yageze kuri iki cyumweru ku mugoroba. Biteganyijwe ko agirana ibiganiro na mugenzi we Antoine Felix Tshisekedi, ibiganiro biri bwibande ku ntambara ibera amajyaruguru y'Iburasirazuba bwa Kongo. Mu Burundi, umukuru w'inteko nshinga mategeko aravuga ko umuhuza w'abarundi ucyuye igihe Edouard Nduwimana atagejeje kuri iyo nteko icyegeranyo kikubiyemo ibyo yakoze.
Sinzi byamugoye, ariko nta byamugoye kubera ko turumva ko akora n'amasoroti hirya no hino mu gihugu no mu banyamakuru. Mugabo hano twebwe twadukiye kwa duprezanta yarake rimwe uprezanta raporo rimwe.
Daniel Gelaz Ndabirabe, perezida w'inteko nshinga amategeko mu Burundi. Umudepite warimwe mu mashyaka ari ku butegetsi mu Rwanda FPR Inkotanyi Jean-Pierre Celestin Habiyaremye yeguye ku mirimo ye. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi byizwa na bagenzi wacu Aloyizi Bigirimana. Haloyizi wiriweho?
Tagize mwirwe Veniste. Tu yahere kuyavugwa ku mugabane wa Afrika muri Guinea Equatoriale. Ejo ku munsi w'Imana niho hatunganywa amatora y'umukuru w'igihugu, aho perezida Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ahabwa amahirwe menshi yo gutsindira manda ya gatandatu. Obiang Nguema w'imyaka 80 ari ku butegetsi mu kiringo kirenga imyaka irenga 43. Niwe mutegetsi amaze ku butegetsi imyaka myinshi ku isi kiretse intwaro za cami. Uwo bahanganye aboneka ko afise ijunja ni Andres Esono Ondo w'imyaka 61 wo mu mugambwe Convergence pour la Démocratie Sociale. Ondo yavuze ko afise ubwoba ko ashobora kuba kwiba amajwi muri aya matora y'umukuru w'igihugu y'abasenateri hamwe n'abashingamateka. Muri Nigeria, abantu bitwaje inkoho zikomakomeye baragavye igitero ku kambi y'abasirikare hamwe no ku gisagara kiri mu buraruko bushyira ubuseruko bw'icyo gihugu, bica abasirikare 9, abapolisi 2 hamwe n'abasivile. Amakuru atangwa n'abajejwe umutekano hamwe n'abanyagihugu baba muri utwo turere avuga ko bagizi banabi baje mu makamyo kandi bakekwa kuba abo mu muhari w'iterabwoba bukorera mu karere ka Afrika y'Uburengero. Bavuze ko bateye igisagara cya Malam Factory muri komine ya Abadam ni ku mugoroba wo ku munsi wa gatanu gushika mu gatondo ko ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye. Malam Factory ni gisagara kiri mu birometero 200 uva i Maiduguri ku mugwa mukuru w'iyo ntara.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mevugwa hanze y'umugabane wa Afrika, hano muri Leta Zunze za Amerika, umugabo w'imyaka 22 yararashe yica abantu 5 akomeretsa abandi 25 bari mu nzu y'ubutambiro ikunze guhurumbirwa ko n'abakundana bahuje ibitsina mu gisagara cya Colorado Springs muri Leta ya Colorado mu burengero bwa Amerika. Umukuru w'igipolisi muri icyo gisagara Adrian Vasquez yavuze ko ubwo bubisha bwabaye mu ijoro ryo ku munsi wa gatandatu rishira uw'Imana kandi ko hatowe n'inkozi 2 muri icyo kibanza. Abakora amatohoza bavuze ko bakiriko bararondera imvo yatumye icyo gitero kiba, ariko umushikiriza amanza mukuru wa komine El Paso icyo gisagara cyegukira Michael Allen yavuze ko abategetsi bakiraba nimba icyo cyacyo kurikiranywa nk'icyaha cy'inzigo n'urwanko rw'akazikira. Perezida Joe Biden yavuze ko abakundana bahuje igitsina bamaze imyaka itari mike banywa urwanko rurenze urugero hano muri Leta Zunze za Amerika. nayo mu karere k'Uburusiya na Ukraine ibisasu biturika byarumvikanye mu karere ka Ukraine gakikuje ihinguriro ry'umuyaga nkuba uva mu bumara bwa nikleyere iri mu ntara ya Zaporizhia ku munsi wa gatandatu mu gatondo. Umukuru w'ikigo cya ONU kijejwe kugenzura iby'amasoko ntangangufu ya nikleyere Rafael Mariano Grossi yavuze ko uwo wese ari nyuma y'ibyo bisasu akwiye kubihagarika ubunyene, akavuga kandi ko bariko barakina n'umuriro. Grossi yasabye Uburusiya na Ukraine kwemeranya vuba gushyiraho akarere gakingiwe mu micungararo y'iryo hinguriro.
Washington, Ijwi rya Amerika.
Nayo ku mugabane wa Buraya, ibihugu bikize kuruta ibindi ku isi bihurikiye mu mugwi G7 byavuze ejo ku munsi w'Imana ko akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi gakwiye guhaguruka kagafata ingingo ruhasha kuri Korea ya Ruguru. Abashikiranganji b'imigenderanire n'andi makungu b'ibyo bihugu babivuze inyuma y'aho icyo gihugu kirungikiye mu kirere ku munsi wa gatanu misile zigenda ikirere kirekire zo mu bwoko bwa balistike. Akanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano ku isi karakorana kuri uyu munsi wa mbere ku kibazo cya Korea ya Ruguru. Uyu mubonano wasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibihugu byo muri G7 byavuze ko irigerageza rya misile rya Korea ya Ruguru ryo ku munsi wa gatanu ari ukundi guca kubiri n'amategeko yashyizweho na ONU.
Urakoze Aloys Bigirimana, mukomeje kumva radio Ijwi ry'Amerika yumvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwa internet kuri www.radio.com no ku mbuga za Facebook, YouTube na Instagram. Adresi yacu ni VOA radio yacu
iwanyu mu ntara.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu, kuva isahindwi gushika isahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Perezida wa Kenya William Ruto ari mu ruzinduko rw'umunsi umwe muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho yageze kuri iki cyumweru ku mugoroba. Biteganijwe ko agirana ibiganiro na mugenzi we Antoine Felix Tshisekedi, ibiganiro biri bwibande ku ntambara ibera majyaruguru y'Iburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kenya yohereje ingabo mu mutwe w'ingabo z'umuryango w'Iburasirazuba bwa Afurika zishinzwe kugarura amahoro muri ako karere. Urugendo rwa Perezida Ruto ruje rukurikira urw'umuhuza mu kibazo cya Kongo, uyasimbuye Uhuru Kenyatta uherutse gusura Kongo. Kenya iritegura kandi kwakira ibiganiro bizahuza impande zombi zirwana. Mu Burundi, umukuru w'inteko nshinga amategeko aravuga ko umuhuza w'Abarundi ucyuye igihe Edouard Nduwimana atagejeje kuri iyo nteko icyegeranyo gikubiyemo ibyo yakoze. Inkuru irambuye Eloge Wirikaneza.
Daniel Gerard Ndabirabe yaramutse inama nshinga amateka y'Uburundi yashimye kubwira izo vyagirije n'imyidogo abaserukira abanyagihugu ari nabo bemeza ubwa mbere uje mu mabanga y'umuhuza w'Abarundi. Hari kuri uyu wa gatanu umunsi umwe harahemejwe umuhuza w'Abarundi mushasha. Yavuze ko Edouard Nduwimana yaciye kubiri n'urutonde ruhasanzwe yanka kuja kwereka abashinga amateka icegeranyo ca nyuma. Ndabirabe yabishikirije asa n'uwitanga abashinga amateka ababwira kutamubaza cyabiteye.
Ntimuzohavemo bimbatse Njyewe ndababwira ikintu kimwe ko mwohavuye mu kibazo. Imuze mu kimbazo. Murabona itariki tugezemo, Mungu Usman yarahasanzwe. Nk'uko biba bisanzwe bikorwa, murabona ko ataje gupresenta raporo yiwe kandi ibihe byarahise. Nashobora kongera kuza kupresenta iyi raporo. Ubundi ateza kuza hano agadupresenta raporo. Ariko twarumvise ko nko mu kwezi kw'icumi yaramenyesheje ko banyamenyesheje umuntu amutuma ko abishobora kuzomugora kudaza kuduha raporo. Ariko imbere yo ku icumi yari yarambwiye ati murandindira gatoyi nzoza kuba presenta raporo. Ko ku icumi kwaraheze ntacabaye kugira tuje mu buruhuko.
Umukuru w'inama nshinga amateka afata inyifato y'umuhuza w'Abarundi arangije ikiringo nk'agasuzuguro.
Sinzi byamugoye, ariko nta byamugoye kubera ko turumva ko akora n'amasoruti hirya no hino mu gihugu no mu banyamakuru mugabo hano twebwe twadukiye kwa du presenter yaje rimwe u presenter rapport rimwe c'était a rapport d'étape a momandone none ubu nayo kimunaniye ni ibyo rero nimuze mumbaza ati none ko tutamubonye tutamubonye za kuduha raporo ya nyuma eka
abamenyesha makuru Daniel Gerard ndabira bavuga Edouard Nduwimana yabakoranije kwa 15 ukwezi ku mugwa mukuru butunzi Bujumbura abereka bimwe mu byaranguye nabo bakoranye muri imyaka 6 heze
ubwo bumuhuza witumuye nabene kibugu bo mu gihugu cyose mu 39 n'amajana 93 ari mu madosiye n'amajana 8 n'amajana 8 muri ayo madosiye amadosiye igihumbi n'amajana 86 twasanze ashobora kwakirwa mu madosiye 5592 ntiyakiriwe kubera ingo twabanza gusigurira abenegihugu ubu rero muri kino gihe amadosiye 288 niyo ariko arigwa amajana 52 akaba yarasoderewe
Lama mwitu urugwa gorgu muhuza wala rugaya. Abana wa muna hachi bitoke mwuraru kwa ushibu lenger.
Katukwe tukwa huza wachu kupitana tunaga tanu na chotura wa muhuza hatu mari. Kukoni vijacho birikari mkinyago. Ugi kuwa zaba kuitumumeenja. Ugi chubuze chosa ngunibugani buka abu kwa kurupa nani jambo dupita tukwebu. Mwuhu jendi konda rabapara iyo anje. Nana chimu yege za marira. Kuko ibi anje vyoose. Ibi yari kundon. Ibi yari kumurondera kuni ya vishikieko. Nero apare ya bandi ngareta na bandi kuna mambo na wahuza. Wa imunze gozareta saba. Mwuga mwubi eneji hugu. Na hawenda mwuna buka tikigena jaha wunu muhuza.
Jee umuhuza na chanda chumba ko. Mamu shiraho. Tukumba kumenga arafisi chazo ufasha mwugi hugu. Nga matatari karaba. Ngizi nze goza. Ngae ba nwarenganya kumatongo. Leti warenganya. Changu haba abanya kutukwa abu. Nicho narinze ko bamushiriye ariko ntacu mbona kitambuka ntacu mbavuga yo kwerekana neza ico bamushiriyeho akagikora atagishoboye bagashiraho uwundi mugabo amushizeho hari muhuza akerekana ubuhuza bahuza baribo nk'amatata ari mu gihugu nimesha amasene n'amatata ariho mu ngi wacu mu mazoni mu muravye mu bushoho ibararyaraguye abantu bararengana utacamira
Kuruga gwe kwa Twitter, Edouard Nduwimana yanditse ku munsi wa gatanu ko atigeze amenyeshwa na rimwe ko hari hatekanijwe ku rutonde rw'ibikorwa by'inama nshingamateka ugutanga cyangwa kwerekana raporo. Yongera ko kwatanga ingo cyangwa itegeko na rimwe rimusaba kwerekana icegeranyo cyo guheza manda. Yabyanditse yishura ibiro by'inama nshingamateka zari zabishyize kuri urwo rubuga nyene. Yagereranije ibyavuzwe n'amakuru y'ubwangushi. Abagabo babiri Daniel Gerard Ndabirabe na Edouard Nduwimana baturuka mu ntara imwe ya Kayanza mu buraruko bakongera. Bakaba banywanyi ba CNDD-FDD umugambo uri ku butegetsi ikindi bahuriye ko no kutihanganira abatavuga rumwe n'ubutegetsi naho wa mbere ari umuhutu yahoze ari intwaza ngabo muri CNDD-FDD ukiri umuhari w'inyeshamba wa kabiri na wakaba umututsi w'umusivile yize amategeko ku munsi wa kane igenekezo rya 17 ukwezi hato umuhuza w'abarundi mushasha Emile Kantine Kanyana yahoze ari umushikiranganji w'ubutungane abaye umukenyezi wa mbere ajejwe ayo mabanga eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
mu Rwanda umudepite warimwe mu mashyaka kubutegetsi FPR Inkotanyi Jean-Pierre Celestin Habiyaremye yeguye ku mirimo ye yabwiye ijwi rya Amerika ko nyuma y'umwaka n'amezi 9 fashwe yarenze ku mabwiriza yo kwirinda COVID-19 polisi y'igihugu muri iminsi yamuhashe igitutu bituma yisuzuma nk'uko abivuga ahitamo kwigura avuga ko yegura rye ntaho rihuriye no kunywa inzoga byaviremo umudepite w'ishyaka PL kwigura mu minsi ishize Abaturiye umupaka w'u Rwanda n'u Burundi mu karere ka Bugesera mu Rwanda barasaba ko inzira zo kunyura mu mazi zifungurwa ntibanyure gusa kuri duane bavuga ko kuhanyura ari urugendo rurerure kandi rubahenda asumutakaboyi
Hajya gushira ibyumweru hafi bitatu imipaka hagati y'u Rwanda n'u Burundi ifunguye nyamara abaturage bayegereye mu karere ka Bugesera baravuga ko bataratangira kuyifashisha mu buhahirane ikibazo nyamukuru abo baturage bagaragaza na amafaranga yo kwipimisha COVID-19 bakwa ku mupaka benshi bumvikanisha ko muri iki gihe batabasha kuyabona ijwi rya Amerika ryasuye isoko rya Kamabuye hari kuwa kane w'icyumweru gishize ni mu murenge wa Kamabuye mbere yuko imipaka ifungwa mu mwaka wa 2015 abaturage babwijwe rya Amerika ko iri soko ryaremwaga n'abarundi benshi ndetse n'abanyarwanda.
Kera abarundi bazaga bagashora amatungo imyaka ariko ubu ndaho byagaragaye ntabwo bakiza. Kumva ko bafunguye ariko n'amakupfa ka imbundi waba yaje kumva fashwa kuyakira kuri duwane ariko ntabwo ntaye ndabona.
Ntabwo baraza pe ntabwo barabakingura ngo abantu bari guca kuri duwane bari bakaherekana ibyangombwa reka mu mazi ntabwo byemewe. Cyane niho byatubera byiza barekuye hose no mu mazi bagacamo nta nubwo ahubwo turana babona ariko aho intangiriye nta barundi bari bwaze muri ino soko
iyo ukomeje kuganira nabo baturage nibwo usobanukirwa neza impamvu batishimira kunyura kuri duane kandi inzira zarabaye nyabagendwa
kubera inzara n'amapfa nta bucuruzi buhari ko mwatworoheza tukajyatubona tugeto tukajya nk'iburundi tugahahirana nkuko twaje tugahahirana hariyo bashiki bacu hariyo bishwa bacu rumva
kandi barafunguye ntimujya neza
ukajya wese gute wabona amadolari 15 n'inzara ko kukwambuka dutanga amadolari 15 ahuye n'ibihumbi 16 na 400 y'amarundi y'amanyarwanda kure kugira ngo yabone n'irizuba n'iki gishira ubona ahangaha ntabwo yapfa kuboneka
ibyatworohera n'ibyo guca mu mazi hano
ntabwo turajya guhahirana hanze y'igihugu ntabwo turabasha kugirayo imbere y'igihe nyine bitaragenda kuba tarafunga amayira asanzwe habaga ari hafi na hafi utarinze kujya kuzenguruka ku mupaka kayira kari aho ngaho umuntu agenza n'amaguru tukarema isoko ryo hakurya tukagaruka ari amahoro karatinya nabo ntibaraza
uyu murenge wa Kamabuye ukora ku makomine 3 y'u Burundi ayo ni Busoni Kirundo na Bugabira kugeza ubwo nari ndi muri iryo soko nifashishije umuyobozi waryo nta murundi numwe nabashije kubona wariremye uyobozi w'umurenge wa Kamabuye rwa Buhiri Jean Christophe avuga ko kugeza ubu abaturage bataratangira kongera gusurana ndetse no guhahirana
kuba bafungura umupaka ujyana n'ubuza ntabwo ari rwinshi cyane nk'uko byahoze mbere ya 2015 mbere ya 2015 wabonaga abaturage bahahirana cyane bajyayo kuko wasangaga hari inzira zindi nkanga Kamabuye hari icyambu cya Munzenze n'inzitizi kujya ku mupaka 16 urirebye rero benshi barindiriye ko ibi byambu nabyo by'amaguru babifungura cyane unasanga hari n'imiryango yabo irashakanye ugasanga umuntu avuga ati ndi umuntu ndi harandajyayo gute biragenda gute ko ari hafi yareba kuva hano gera kuri duane kandi ujya gusura ari ku metero 100 kabica barindiriye ko ibaza ibyambu nabyo byazakora
nubwo hari abaturage batarabasha gukoresha imipaka yafunguwe kubera ikiguzi bakwa cyo kwipimisha COVID-19 hari abandi twasanze ku mupaka bo berekeza i Burundi cyangwa baza mu Rwanda umwe wavuganye n'ijwi rya Amerika wari ugiye i Burundi avuye mu Rwanda gusa ntiyifuje ko dutangaza amazina ye nawe yagaragaje ko abangamiwe n'amadolari 15 yatswe ku Rwanda rw'i Burundi ngo abashe kwipimisha COVID-19 ku Rwanda rw'u Rwanda bo basabwa amafaranga 5000 no kuvuga amadolari hafi 5 y'ikiguzi cyo kwipimisha COVID-19 mu cyumweru cyashize ba guverineri b'intara y'Iburasirazuba Gasana Emmanuel w'intara y'Amajyepfo Kayitesi Alice bahuriye na guverineri w'intara ya Kirundo basuzuma imibanire y'abaturage b'ibihugu byombi iki kibazo kiri mu byagaragajwe nk'ibibangamiye abanyarwanda n'abarundi baturi imipaka yombi guverineri w'intara ya Kirundo Hatungimana Albert yari yavuze ko nta bushobozi bafite bwo kugifataho icyemezo avuga ko bazakora ubuvugizi ku nzego bireba bikabasha gukemuka mu bindi bemeye gukoraho ubuvugizi harimo kuba abaturage bakongera gukoresha ibyambu bitandukanye bakoreshaga bambuka bakoresheje jeto aho gukoresha imipaka minini gusa iki kibazo cy'amafaranga asabwa mu kwipimisha COVID-19 kiranavugwa no ku mupaka uhuza u Rwanda n'u Burundi Kanyaru kuko naho amadolari 15 naho abaturage bagaragaza ko bibagoye Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika i Kigali
mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda muri Republika ya Demokarasi ya Kongo mu ntara ya Kivu yepfo mu gace ka Murungwe hashize amezi 2 nta mvura ihaguye abahinzi baratabaza n'inkuru ya Vedaste Ngabo
aba bahinzi bahinga kaseke muri Adra Karongwe na Katanga bavuga yuko imwe mu mirima yabo y'ibigori ibishimbo amashu ndetse n'imyumbati yumye mu mirima bitewe nuko kuva iki gihembwe cy'ubuhinzi cyatangira imvura itaragwa
kubera izuba ryabaye ndaserikaka cyane imirima yose yononekaye ubu nta kintu na kimwe tugikora hamwe rero n'ubuvyo izuba ryabandanye tubona ko dushobora gupfira mu bana kwe
Michel Kabongobongo ni umuhinzi wo mu kambi ya Mulongo igihe yari afite umurima yitwa Kaseke avuga yuko nyuma y'aho imyaka yabo yumishijwe n'izuba ubu biciro by'ibiribwa nabyo byaraduze ku masoko
ibiciro byaraduze bivuye ku ibura ry'imvura kubera twe ngaha i Murongo iwacu ubufu twahora tubugura ibigozi bitatu igihumbi ariko uno munsi tuvugana ikigozi kikaba kigurwa amafaranga amajana 6 ikigozi cy'ibiharage tukaba twahora tukigura igihumbi n'amajana 2-3 ubu nabyo kikaba kigeze ku mafaranga 2005 umuceri twahora tugura amafaranga 1000 majana tanu ariko ubu tukaba tugura 2500 turabona ko hari ibibazo ni ibibazo no kuvuga abantu bari biteguye ngo barime kuri sezo a mugabe gushika amasaha tuvugana nta mvura n'izuba gusa riguma rituko.
Aba bahinzi bashimangira ko bashobora kuzibasigwa n'izara kuko ibyo basaruraga byari bisanzwe bibafasha mu gihe inkunga bahabwaga n'ishyirahamwe rya Loni ryita ibiribwa ya PAM yabaga yatinze kuboneka. Ariko aba bahinzi bavuga yuko ubu batunzwe no gufata amadeni.
Iyo mfashanya haseri iza itebye igitebye rero tuca mu gihe tuba twararimye imvura ikanka kugwa ibyo turimye tukabura ukuntu tubironka kubera imvura itaguye tuca dukoresha kuza turajya amadeni hari igihe ugenda nko ku mukongomani afise amafaranga akakugurana ugaca ugenda ugacoca umwungukira nimba guha 10,000 icumuha 15 ayo mafaranga rero niyo ucuza urahereza abana kugira ngo bajye.
Nahimana Matias n'umwe mu bahinzi b'intangarugero wo muri nkambi ya Mulongwe asobanura yuko yinjiye mu gihombo bitewe n'uko amafaranga yose yashoye mu buhinzi yapfuye ubusa bitewe n'uko izuba ryumishije imirima ye.
Nk'akaroroje nahora nimbura hagati y'itone n'itone n'inusu y'ibiharage n'ibigori mugabo uyu mwaka ibyo twaremye byose twarahombye turahombye bikomeye nk'ubu nari namaze kurima ikare zitandatu kandi ikare imwe ngaha kuri aba babanyi bacu b'ababembe ikare tuyikota ku 20,000 hama ikare zitandatu urumva n'200,000 tukaca tuyirimisha ku 25,000 ikare zitandatu urumva n'205,000 no kuvuga iminota rero ndiko ndabivuga twebwe ibintu byose twarimye twari twamaze gutera ibigori biharage byarumye byose byumiye rimwe.
Gusa nubwo mu nkambi ya Mulongwe abahinzi babo bavuga yuko imvura itaragwa kuva iki gihembwe cy'inga cyatangira abahinzi bo mu nkambi ya Lusenda ndetse no mu bindi bice bya Fizi na Buvira bavuga yuko batangiye gutera imyaka bitewe n'uko imvura iri kugwa rimwe na rimwe. Veda Singabu, Ijwi rya Amerika, Uvira.
Imikino y'igikombe cy'isi mupira w'amaguru igeze ku munsi wa kabiri muri Qatar mu mukino wa mbere wabaye kuri iki cyumweru. Ikipe ya Equateur yatsinze ya Qatar ibitego 2-0. Imikino iteganjwe kuri uyu munsi ku isaha ya GMT isasaba Ubwongereza burakina na Iran, isakumi Senegal irahura n'Ubuholandi, isamo ya zijoro Leta Zunze Ubumwe za Amerika irakina na Pays de Galles mu karere k'ibiyaga bigari. Mu mupira w'amaguru ikipe y'igihugu cy'u Rwanda yakinye imikino ibiri ya gicuta yihuje n'ikipe y'igihugu ya Sudani. Jean-Claude Munyandinda.
Uyu mukino warangiye Amavubi y'u Rwanda atsinze Sudani igitego kimwe ku busa. Iki gitego cyatsinzwe na Gerard Gohu mu gice cya mbere cy'umukino. Uyu mukino wa gicuti warangiye mu mvururu zikomeye kuko hadutse imirwano hagati y'abakinnyi b'u Rwanda n'aba Sudani. Izi mvururu zasembuwe n'umukinnyi w'Amavubi Muhajiri Hakizimana. Ku wa kane w'icyumweru gishize nabwo u Rwanda na Sudani bari bahuriye kuri stade ya Kigali Nyamirambo, umukino urangira amakipe anganya ubusa ku busa. Tukina umupira w'amaguru, shampiyona y'icyiciro cya mbere yarakomeje hakinwa imikino y'umunsi wa 10. Ku wa gatanu ikipe ya Gorilla FC yatsinze Bugesera FC ibitego 2 kubusa. Rutsiro FC inganya na Musanze FC igitego kimwe kuri kimwe. Ejo ku cyumweru Rayon Sports yanganyije na Mukura Victory Sport ibitego 2-2. Marine FC yatsinze Tensel FC ibitego 3 kubusa, naho Police FC itsinda Espoir FC igitego kimwe kubusa. Imikino itatu isigaye y'uyu munsi wa 10 wa shampiyona irakinwa uyu munsi kuwa mbere, izakomeza ejo kuwa kabiri ndetse n'ejo bundi kuwa gatatu. Ku rutonde rw'agateganyo rwa shampiyona, ikipe ya mbere ni Kiyovu Sport ifite amanota 20 mu mikino 9, naho ikipe ya 16 ayo ya nyuma ni Marine FC ifite amanota 5/30. Tunyarukire muri tennis, aho mu cyumweru gishize habaye igikorwa cyo gutoranya abana bakiri bato bafite impano muri uwo mukino. Iyi gahunda yateguwe n'ishyirahamwe ry'umukino wa tennis mu Rwanda ku bufatanye na Komite Nasiyonali Olimpike y'u Rwanda. Fidel Kajugiro Sebarinda ushinzwe iterambere rya siporo muri Komite Nasiyonali Olimpike y'u Rwanda arasobanura uko iki gikorwa cyari giteye.
Navuga ko ari igikorwa gisobanuye byinshi kuko mubizi, kugira ngo umukinnyi wese ashobore kujya mu irushanwa rinini agomba gutegurwa. Komite Olympique rero tubifashijwemo na Solidarité Olympique, hari gahunda ibamo yo gukurikirana abana bakiri bato bafite impano bagategurirwa imikino Olympique y'abakiri bato. Iyi gahunda rero ikaba ireba by'umwihariko abakiri bato bategurirwa imikino Olympique y'umwaka wa 2026 izabera i Dakar muri Senegal, kandi nanone ikazaba n'inzira navuga ko mbere y'iyo mikino ubundi haba n'imikino nyafurika y'urubyiruko nayo izaba mu mwaka wa 2026 i Maseru muri Lesotho.
Fidel Kajugi yose barinda arakomeza tubwira niba iyi gahunda yaratunganya nkuko byari byitezwe.
Ntabwo navuga ko cyagenze uko twabyifuje 100%, ariko navuga ko 99% cyagenze neza kandi kiracyanakomeza. Ni gahunda batari basanzwe bamenyereye ku buryo hari utuntu tutagiye tunoga neza, ariko twizera ko mu byiciro bizakurikiraho bizagenda neza. Ni gahunda bisaba ko umuntu akurikiranira hafi mu ntangiriro, intangiriro yo buri gihe akenshi zizamo ingorane, ariko icy'ingenzi ni uko icy'ingenzi cyumvikanye.
Mu mukino w'intoki wa basketball, andi makipe atatu azakina irushanwa rya Basketball Africa League amaze kumenyekana. Mu makipe umunani yahuriye Abidjan muri Cote d'Ivoire mu cyumweru gishize, Abidjan Basketball Club yo muri Cote d'Ivoire, Seydou Legacy Athletic Club yo muri Guinea na Stade Malien yo muri Mali nizo zabonye itike yo kwiyongera ku makipe atandatu yari yarahawe uburenganzira bwo kuzakina irushanwa rya bar atagombye kunyura mu majonjora. Muri iki cyumweru twatangiye, andi makipe umunani azahurira mu mujyi wa Johannesburg muri Afrika y'Epfo kugira ngo haboneke andi makipe atatu azazamuka agasanga yandi 9 yamaze kubona itike yose hamwe akazaba yuzuye 12 ari nayo azaseruka mu rugamba rwa Basketball Africa League. Yari Claude Munyandinda i Kigali.
Mu mpira w'intoki wa basketball, ikipe urunani yo mu Burundi iri muri Afrika y'Epfo mu mukino w'ijonjora rya nyuma ryo guharanira tike yo kwitabira imikino ya Africa Basketball League. Inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana.
Ku munsi wejo umugwi urunani uzaba winjiye mu nkino z'amajonjora ya nyuma yo kurondera itike azogeza uwo mugwi mu nkino za nyuma zizobera muri Bekare ni Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa gatanu umwaka uza. Aroni Kagabo ikegera cy'umumenyereza w'uwo mugwi amenyesha ko abakinnyi bifashe neza, amenyesha ko n'imimenyerezo bateguye kugira abakinnyi bashasha baje gufasha uwo mugwi aribo Adonis Fila na Rivera Parker igenda neza cyane.
Mugumeze neza, abakinnyi bameze neza, nta numwe ntuho mutwe, abakinnyi bose bari ngaha barakwiye kugira ngo bashobore gukina izo nkino. Imimenyerezo uyu n'umunsi wa kabiri tumaze kugira imimenyerezo umwe n'umukanya tugiye kugira wa kabiri kugira ngo kwa kabiri tuzatangure inkino tumeze neza, twiteguye neza, bashasha tumaze kubamenyesha ingene umugwi umeze, ibyo tubateguye kugira ngo dushobore kwitegurana.
Umumenyereza amenyesha ko intumbero gukina inkino za nyuma za bal,
intumbero y'umugwi ni uko mu mugwi turimo two abambere hanyuma tugashika mu gice cya nyuma Johannesburg kugira ngo tube kugenda ma finali Kigali. Intumbero nyamukuru nuko urunani washobora kwikalifia, niyo ntumbero nyamukuru dufise kandi dushoboza n'Imana birashoboka turiza kwizokogwa.
Mu mupira w'amaguru naho mu gisata cy'abigeme muri kino gihe ihiganwa ryatanguye Eje ni Kabura arongoye igisata cy'umupira w'amaguru mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi amenyesha ko ashimishwa n'urwego bageze ko, amenyesha ko bagiye kubandanya bita icyo gisata kugira buri mwaka gitera intambwe kije imbere.
Umupira w'amaguru w'abigeme hatabonese development nacyo mushikako rero ikintu gikuru turi kumanira na chef de partement afite uburo femine tugiye gutegura urugendo gushika mu ntara kugira dutangure kurondera abigeme bacu bakira mu ntara kugira dushobore kubegeranya n'amazina yabo ice nk'irya ejo dushobore kumenya ingene dukurikira amatara yabo ingene bakora atera imbere kugira ice nk'irya ejo tuzoronka abigeme bashobora kuja mu mugusherekera gihugu i-D7 event amwe na event kwa kuko murazi yuko development ihera hasi.
Kundwa igiri ya 13 nayo mu higanwa ry'umupira w'amaguru mu Burundi, Flambeau du Centre yatsinze Olympic Star igitsindo kimwe ku busa, Message Ngozi yatsinze Musongati ibitsindo 4 kuri kimwe, Umamuru na Aigle Noir zatandukanye zinganya igitsindo kimwe ku kindi, nako vyagenze hagati ya Burundi Sport Dynamique na Magala Young Boys, Vitaro yatsinze Atletico Niort igitsindo 2 ku busa, Kanza United yatsinze Interstar ibitsindo 2 kuri kimwe, nayo Buja City itsinda Top Junior igitsindo kimwe ku busa. Desire Hatungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ano dusoreje aya makuru hamwe na Nadia Tahawa mfashije kubagezaho, mbashimiye kuba mukurikira radio Ijwi rya Amerika buri munsi kandi muri benshi. Dukomeje gahunda yo gusigasira umuco karande n'ururimi gakondo, dore umugani w'uyu munsi: uguha akubonye arutwa n'ukuzirikana. Mutangire icyumweru neza, mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana.